Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Turi no kuri internet radio ya voa.com. Uyu munsi ni kuwa 4 tariki ya 12 ukwezi kwa 11 umwaka w'2015, ni saa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Nshuti zacu, mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Kuvuga ngo turongera ibihano, ese ni bituma ibyaha bigabanuka? Ni ukureba kuri cas specific, uburyo utanga ibihano za minima, maxima, tukareba muri pratique bigenda gute.
Uyu ni perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda, Nirere Madeleine, mu nama yo kungurana ibitekerezo ku ivugurura ry'igitabo cy'amategeko ahana. Ni mu kanya mu makuru. Amakuru turayahera kuyo hirya no hino, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe mwese muri kumukurikirana Ijwi rya Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko rishobora kurungika inteko zo gucungira amahoro n'umutekano mu Burundi mu gihe ubwicanyi butohagarara vuba. Abategetsi ba ONU bamenyesha ko bashobora kwikora ku basirikare baryo bari mu gihugu kibanyi cya Congo. Ambassadeur Matthew Ricroft aserukira Ubwongereza muri ONU yamenyesheje cyo kuwa gatatu ko inama ya ONU ijejwe umutekano iriko irakora ibishoboka kugira igondoza abategetsi b'u Burundi kandi irinde ubwicanyi bw'ikivunga bushobora kwaduka muri icyo gihugu. Ubumwe bwa Afrika nabwo nyene bushobora kurungika abasirikare bacungera amahoro n'umutekano. Ku ruhande rw'u Burundi, abategetsi ba leta y'u Burundi babandanya guhumuriza amakungu ko atamucanwa uri kuraka mu Burundi kandi ko atabwicanyi bw'ikivunga bushobora kuba muri ico gihugu. Tukiri kuri inkuru ku Burundi, inama ijejwe umutekano ya ONU kuri uyu wa 4 ihava itora itegeko ku Burundi mu masaha ya saa sita n'iminota 15 z'umurango mu masaha ya hano muri Leta Zunze za Amerika. Hazoba ari isaha imwe z'ijoro n'iminota 15 mu masaha y'umugoroba i Bujumbura mu Burundi. Mu gihugu cya Somalia, ingwano hagati y'imigwi ibiri yo mu muhari Al-Shabaab yaradutse kuko iyo migwi itumvikana ku mugwi w'iterabwoba yoshigikira hagati ya Al-Qaeda hamwe na ISIS. Abanya Somalia babwiye radio Ijwi rya Amerika ejo kwa gatatu ko iyo migwi yatanye mu mitwe igihe umwe muri yo wakora igitero mu kibanza umugwi w'abagwanyi bo mu muhari wa ISIS bari binyegejemwo. Iyo ngwano yabereye hafi igisagara citwa Sakowe mu ntara ya Juba yahitanye abagwanyi 9 yongera ikomeretsa abandi 8 ku mpande zose. Amakuru ariko aratangazwa avuga kumwe mu bagwanyi b'intwazangabo ashigikiye umuhari ISIS yaguye muri iyo ngwano. Mu ijambo umuvugizi w'umugwi Al-Shabaab Ali Der yashikirije mu ndwi heze yavuze ko umuhari wa Al-Shabaab utazokwemera gucibwamwo imigwi ibiri. Yongera avuga ko umuhari Al-Shabaab uzohagarika abantu bose bashaka gucanishamwo aba Islamu. Mu gihugu cya Birmania, perezida Thein Sein w'ico gihugu yarakeje Aung San Suu Kyi arongoye umugambwe National League for Democracy ku ntsinzi yaraye atahukanye mu matora y'abashingamateka muri iyi ndwi. Atsinze umugambwe Union Solidarity and Development wari ku butegetsi urongowe n'abasirikare. Win Tien avugira umugambwe National League for Democracy weruka gutahukana iyo ntsinzi yamenyeshije ko ministre ajejwe kumenyesha amakuru wa leta yamwijeje ko biteguye gutanga ubutegetsi mu mahoro n'umutekano mu gihe umugwi ujejwe gutunganya amatora wotangaza iyo ntsinzi. Ibiharuro vya nyuma rero biheruka gushikirizwa byerekana ko umugambwe National League for Democracy waronse intebe 179 ku ntebe 216 bahiganirwa, mu kuvuga yuko watahukanye ibice 80% muri ayo matora. Sekretere wa Leta Zunze za Amerika John Kerry kuri uno wa 4 arafata urugendo ruzomushikana mu bihugu vya Tunisia, Autriche na Turkiya. injyana za politike zirangwa muri Syria n'ubwicanyi bw'umuhari wa leta ya Islamiste muri ako karere ni bimwe mu bizindukanye uwo mutegetsi muri ugo rugendo. Azokwitaba kandi inama izobera mu gihugu cya Autriche aho abategetsi b'ibihugu rutura ishyirahamwe mpuzamakungu n'ubumwe bwa Buraya bazokongera guhura kugira baganire ku kibazo cya kazoza ka Syria no kuraba ingene bonyarutsa ibiganiro kugira baraba ingene intambara yo muri Syria yohagarara vuba. Barumvikanye kuzoshiraho umugwi urongowe na ONI ushobora guhagararira ibiganiro hagati ya leta ya Syria n'abatavuga rumwe nayo kugira aba amasezerano yo guhagarika intambara. Ariko gushikwa makungu ntarumvikana ko Perezida Bashar al-Assad yobanza gukinjura canke ko azoba aragumaho mu gihe ivyo biganiro bizoba biriko biraba. Mu gihugu cya Iran naho Iran isabwa guhagarika ibikorwa byayo byo guhohotera abamenyeshamakuru. Ibyo byasabwe na Zaid Raad Hussein arongoye ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino. Murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Urubuga rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, inzego zinyuranye za leta zatangiye kungurana ibitekerezo ku ivugurura ry'igitabo cy'amategeko ahana. Asumta Kaboyi araduhiye inkuru.
Kuvugurura igitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda biri mu mugambi wo kunoza imyandikire yacyo. Kuvugurura kandi bigamije gukura ibyaha bimwe mu gitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda atakigendanye n'igihe no kongeramo bimwe mu bitabaga muri icyo gitabo. Impuguke mu by'amategeko zivuga ko hari aho usanga ibihano biri muri icyo gitabo bigaragara no mu itegeko nshinga. Bwana Rambere Dushime Imana ni umwe mu banyamategeko bo muri komisiyo y'igihugu ishinzwe kuvugurura amategeko.
Twaje rero kwifuza ko amande, nk'uko baravuga ngo amande ngo ni ngo atangwa mu isanduku ya leta, twifuza ko amande aciwe kuri ibyo byaha, ibyaha nk'ibyo byo kugurisha abantu, ibyaha birenga imipaka, twifuza ko ayo mande yashyirwa mu kigega runaka. Terrorism, hari ingingo nyinshi cyane muri penal code zivuga kuri terrorism. Ariko ubu ngubu igitekerezo gihari ni uko terrorism yaba itegeko ryihariye.
Mu nama yatangijwe i Kigali ihuje inzego zinyuranye za leta, Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge yasobanuye ko igihe cyari kigeze ibihano bikomeye bihabwa abantu bamwe na bamwe bakomeje kongera ibyaha, cyane cyane ibyaha byo kunyereza umutungo w'igihugu, gukoresha ibiyobyabwenge n'ihohoterwa rikorerwa abana n'abagore. Minisitiri Businge avuga ko abantu banze kuva ku izima bagomba guhanwa bikomeye.
Ibyo bintu turimo tubona bitagabanuka bitarangira burundu ngo biveho, nta crise dufite mu gihugu. Ariko igihe cyose wumva ko hari umwana w'abandi bafashe ku ngufu, wumva ko hari umugore bafashe ku ngufu, turatekereza ko hagomba kubaho uburyo bumwe cyangwa bubiri cyangwa butatu buvanze, icyo cyaha kikagerageza kikavanwaho.
Hari bamwe mu bari muri iyi nama bemeza ko guteganya ibihano bikarishye byaca intege abanyabyaha.
Dusanga ibihano ari bike nk'uko byakongerwa kugira ngo nyine abantu batinye kwishora muri ruswa ndetse n'ibyaha bifitanye isano nayo.
Niba umuntu yagiye ugasanga ari mu kurunda ibitaka mu gishanga, arimo amazi ushaka kubungabunga ukamujyana mu rukiko, hari igihe uzasanga inzu yaruzuye.
Abacamanza rwose abantu bafatwa, ibimenyetso byagaragaye, umuntu akagenda ukabona umuntu yagiye baramufunze ameze ngo baramugaruye kandi ari umuntu ruharwa.
Nubwo biruko ariko umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu Nirere Madeleine yasabye ko habaho kwitondera kuzamura ibihano.
Kuvuga ngo turongera ibihano, ese ni bituma ibyaha bigabanuka? Ni ukureba kuri ka specific uburyo utanga ibihano za minima maxima, tukareba muri pratique bigenda gute muri implementation y'amategeko hano. Yena ntashobora kubona hari ikibazo kuko byagiye bigarukwaho.
Ivuga ko irivugururwa ntawe urihuriye n'inshingano Rwanda rugomba kuzuza mu bigendanye no kubahiriza amahame agenga uburenganzira bwa muntu mu isuzuma rikorerwa ibihugu biri mu muryango w'abibumbye riherutse kubera i Geneve.
Uburenganzira bwa muntu ntabwo buva Geneve, buva hano, buva muri wowe, buva muri jyewe. Iriya tuba twagiye kumurika ibyo twiyemeje muri 2011. Uburenganzira bw'abanyarwanda ni uburenganzira bw'abanyarwanda, ntawe ufite uburenganzira bwo kubuvogera. nta ushobora kubuvogera ngo bigarukiraho.
Ikoshure ya kabiri Rwanda ruvugurura igitabo cy'amategeko ahana icyakoreshwaga cyavuguruwe mu mwaka wa 2012 mbere y'uko hakoreshwaga amategeko yashyizweho mu mwaka w'1977. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Washington, Ijwi rya Amerika. Mu Burundi nta genocide izigera ihaba, niko President Pierre Nkurunziza yaraye atangaje ubwo yari mu giterane cy'amasengesho bita National Breakfast Prayer cyabereye i Bujumbura.
Uko byavugwa siko biri no munsi. Mpagaze ngaha imbere y'abarundi bose n'amahanga bashaka kuvyumva tovyumva turemesha isi yose ko atahonya bwo kurizwa mu Burundi. Imana mugende cyane. Kandi hari umuntu yipfuriza, atuyipfuriza ku isi nta kamaro karimo turabameshije osiro ne turi kumwe n'Imana. Avec cette détermination, nous disons non à toutes les langues qui prêchent la malédiction sur notre pays. Igihe tugezemo nk'Abarundi, tuzirikane neza yuko n'uwiguze ntaye kwikukira, uwo twabuze tutanka umugani watari umugani ruduhe rwasore, mu buryo yashikirije Abarundi nta kintu yashyize imbere kiza gisumba ibindi. Ntabwo yabuze amafaranga, ntabwo yabuze amamodoka, ntabwo yabuze ubwoko, ikintu yashyize imbere yashyize ngo ubumwe. Nimba dushaka kunesha ibibazo dufise ngaha mu Burundi, duteza kugira urunani rw'intamenwa bwa mbere Abarundi. Urunani rw'intamenwa rwamye ruranga Abarundi kuva kera kuri basogokuru na basogokuruza. Baciye mu bibazo bikomeye cyane bisumba n'ibitiko turacamo uno munsi. Ariko bari umwe bamye banesha. Kandi icyo gihe kera wa mbere nta n'uburyo bwinshi bari bafise ubwo dufise uno munsi. None kubera iki basokuru bacu bari bafise ubwo bumwe ubwo runani w'intamenwa.
Uyu rero ni Perezida wa Repubulika y'u Burundi Pierre Nkurunziza. Tukaba dushimiye Radio Burundi yaduhaye aya majwi twohererejwe n'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Facebook ni radio yacu VOA. Dukomeza amakuru. Umukozi w'ishami rishinzwe ibihe by'ibiza mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi, Human Rights Watch, Philippe Bolopion, avuga ko Burundi bukwiye kwirinda muri iki gihe amakimbirane ashobora kuvuka hagati yabwo n'amahanga. Tabita Mukamusoni araduha ibindi bisobanuro.
Philippe Bolopion ahagarariye ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch muri ONU mu gisata kijyanye n'iby'intambara, yavuze ko amakungu adategerezwa kurindira ko Uburundi bugwa mu kaga. Ibi bije inyuma y'uko inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ikoraniye kuri uyu wa mbere mu kurabira hamwe ikibazo cy'Uburundi, biboneka ko imishamirano ibandanya yiyongera bikaduza ubwoba mu bantu ko hashobora kuba ihonyabwoko nk'iryabaye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Bolopion yavuze ko inama y'umutekano itegerezwa kugabisha abarundi bose. Agira ati,
the Security Council was really put on notice by senior UN officials that the situation in Burundi could spin out of control and that a strong Security Council.
Abarongozi bakuru mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu itangazo basohoye muri iyo nama y'umutekano barerekanye ko ikibazo cy'u Burundi gishobora kurenga karimbi. Inama y'umutekano yari ikwiye kugabisha amazi atararenga inkombe. Ndizera ko iki ari cyo gihe gikwiriye kugira inama y'umutekano ihagabire mu kwita ku bibazo bibangamiye u Burundi.
Bolopion yanavuze ko umugwi uraba ivy'amategeko wasavye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu gutorera inyishu mu maguru masha ikibazo cy'u Burundi, harimo kugena intumwa idasanzwe mu Burundi yokwiga uburyo bushoboka bwo kurunga iki gipolisi mpuzamakungu kiza gufasha na cyane cyane mu mpande ziberamwo amabi.
So we need for the Security Council to send a very strong political signal that violence will not be tolerated. For example, that people who
dushaka ko inama y'umutekano irungi ku butumwa bukomeye mu vya politique ko bariko barakora ayo mabi batazokwihanganirwa na gato. Akarorero ni nk'abantu bahamagarira abandi mu bukozi bw'ikibi harimwo ubwicanyi canke urwango bazohanwa ku gatwe kabo.
Ikindi Bolopion yavuze nuko inama y'umutekano y'ishiramwe mpuzamakungu ONU itegerezwa kuraba uko ishiraho abakozi b'ishiramwe mpuzamakungu mu gihugu. Iyo nama nyene itegerezwa gukora uko ishoboye kose kugira ngo umutekano mu mpande z'igisagara cha Bujumbura ugaruke. Umushikiranganji w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu mu Burundi kuri uyu wa mbere yarahakanye ko mu gihugu ciwe atamabi ahakoregwa. Alain Menyamitwe mu nama yihutigwa ishiramwe mpuzamakungu yari yakoranije hakoreshejwe uhinga bw'amasanamu ico bita video link yavuze ari Bujumbura ko igihugu cy'u Burundi muri rusange gitekanye kandi abanyagihugu bari mu nzira y'amahoro. Uwo mushikiranganje yishuye ko impande zimwe zimwe zigisagara cha Bujumbura haberamwe ubwicanyi ariko yatangajwe n'ivyavuzwe n'intumwa y'ubumwe bwa Afrika aho yamenyesha ko ubwicanyi muri ko buragenda bufatana n'andi atari mu gisagara cha Bujumbura. Intumwa y'ubumwe bwa Afrika Tete Antonio yabwiye inama y'umutekano kwamabi no guhohotera agatika kazi na muntu vyatumye abarundi barenga 200,000 bahungira mu bihugu bibanyi nka Tanzania, Rwanda, Uganda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ntumwa yanagabishije ku matangazo aca umutima abategetsi ba leta y'u Burundi bamaze iminsi batanga. Avuga ati amatangazo nkayo niyemewe uravye ibi byagiye biba mu karere k'ibiyaga binini mu bihe byaheze. Ubufaransa nabwo bwahamagaje inama yihutigwa. Hanyuma umushinga mateka ambasaderi Alexis Lamek acabwira amenyesha makuru ko yarungitse umugwi uzungurukisha urwandiko rutarahera gukogwa rusaba impande zose guhagarika amabi no gufata inzira y'ibiganiro. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanze itariki indwi z'ukwezi kwa 11 nk'umunsi ntarengwa kugira abantu babe basubije ibigwanisho bikira umuriro. Boropio yavuze ko nahishira hamwe Human Rights Watch litigeze rihakana ko leta ifise uburenganzira bwo gukurikirana abafise ibigwanisho mu buryo butemewe n'amategeko na burenganzira iyo leta ifise bwo kwica inzira karengane. Agira ati
the fact that you know some members of the political opposition are armed and in some cases attacking.
Kuba bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bafise ibigwanisho kandi rimwe na rimwe bagatera abapolisi ntibiha ububasha leta bwo kwica abanyagihugu bari muri ivyo bice canke kubatera ubwoba. Leta ntinanarekuriwe gukoresha inguvu zirenze mu mugambi wo gukwirikirana abafise ibigwanisho.
Umugwi uhamagarira ishirahamwe mpuzamakungu gushiramwo inguvu mu gukurikirana uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Burundi no gutanga ivyegeranyo ku bwicanyi bukogwa ihohoterwa rya kiremwa muntu ugwagarika abantu bidaciye mu mategeko n'imindi vyaha bijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu bikogwa mu Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3. Noneho sporo n'imikino ni ikiganiro twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Urakoze Thomas ku makuru yerekeye inkino twabateguriye kuri uyu mugoroba. Turavuga ku maroregwa yerekeye ikoreshwa ry'imiti yongereza inguvu yagirizwa igihugu c'u Burusiya hamwe n'ivyerekeye Prezida w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA Sepp Blatter ari mu bitaro kubera ukuruha cyane mu mutwe. Dutangurire ku vyerekeye amaroregwa ikoreshwa ry'imiti yongereza inguvu ku banonotsi mu Burusiya. Inyuma y'uko abategetsi b'igihugu cy'u Burusiya bagirizwe ko bakingira ikibaba abanonotsi bakoresha imiti yongereza inguvu mu mahiganwa mpuzamakungu y'ivy'ubunonotsi, umushikiranganji ajejwe inkino w'igihugu cy'u Burusiya Vitali Mutko yatangaje ko uburyo buhari mu gihugu c'ubwongereza bwo kurwanya ivyerekeye gufata imiti yongereza inguvu ku banonotsi atagaciro bufise kubwo buryo bukora nabi cyane kurusha mu gihugu cy'u Burusiya. Raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu rigwanya gufata imiti yongereza inguvu ku banonotsi yagirije Uburusiya ko bwashizeho umugambi ushigikiwe na leta wo gukoresha imiti yongereza inguvu ku banonotsi. Iyo raporo yagirije igihugu cy'u Burusiya ko cakoresheje abanonotsi bafashe imiti yongereza inguvu mu nkino mpuzamakungu zo mu gisagara cya Londres mu mwaka w'2012. Umushikiranganji ajejwe inkino w'igihugu cy'u Burusiya Vitali Mutko yatangaje ko bumva ko imidari abanonotsi b'u Burusiya batsindiye i Londres botegerezwa kuyakwa. Ngo yamara n'uburyo bwo gusuzuma abanonotsi bafata imiti yongereza inguvu bw'igihugu cy'u Bwongereza bwakora mu nkino mpuzamakungu z'i Londres zo mu mwaka w'2012. Amenyesha ko batsindiye imidari bose bapimwe bakaba baronse imidari yabo inyuma ko vyibonekeje ko ata miti yongereza inguvu bafashe. Muri icyo gihe umuyobozi w'umugwi wigenga w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kugwanya gufata imiti yongereza inguvu ku banonotsi Dick Pound yatangaje kwishyira hamwe ry'ivyubunonosi ry'igihugu cy'u Rusiya ryotegerezwa kuziririzwa mu mahiganwa mpuzamakungu. Mu byo yatangaje ku munsi wa mbere nyuma ya raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kurwanya ikoresha ry'imiti yongereza ingufu ku banonotsi. Ishyirahamwe ry'ivyubunonotsi mu gihugu cy'u Rusiya ryahawe gushika ku munsi wa gatanu kugira ryishure ku byo ryagirizwa. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ivyubunonotsi mu gihugu cy'u Rusiya, Mikhail Butov, yatangaje uko abategetsi bajejwe ivyerekeye ubunonotsi mu gihugu cy'u Rusiya bazi ko hari ibibazo bikomeye ku vyerekeye ikoreshwa mu buryo butarekuriwe ry'imiti yongereza ingufu ku banonotsi. Ngo yamara kuziririza Uburusiya mu mahiganwa mpuzamakungu ya Olympic vyo hana abanonotsi ataco bagira, amenyesha ko bariko barakora kugira abahindura kugenda bamenyereza abanonotsi bakora. Kuyindi nkuru yerekeye ivy'inkino, prezida w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Sepp Blatter yahagaritswe muri ayo mabanga mu kiringo c'imisi 90 ari mu bitaro inyuma yo kwagiza ibibazo vyo kuruha cane mu mutwe. Blatter muri iki gihe afise imyaka 79, amaze imyaka 18 ayoboye ishyirahamwe FIFA, akaba yabaye arahagaritswe mu mabanga yiwe mu kiringo c'imisi 90 mu kwezi guheze bifatiye ku vyagirizo vya ruswa. Vyitezwe ko aguma mu bitaro gushika ku munsi wa kabiri w'indwiza inyuma yuko yinjiye mu bitaro kwisuzumisha mu ndwi iheze. Haheze imisi itanu mu avoka wa Blatter, Richard Cullen, avuze ko yipimishije ku bibazo bijanye no kuruha mu mutwe mu bitaro, ngo yamara vyitezwe ko azotahuka imuhiriwe vuba cane. Blatter n'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya, Michel Platini, bahagaritswe mu mabanga yabo imisi 90 n'umugwi ujejwe ukwigenza neza w'ishyirahamwe FIFA inyuma y'uko abategetsi b'Ubuswisi bagize itohoza ku bibazo vyerekeye ruswa mu ishyirahamwe FIFA. Ni kuri iyi nkuru turangirije ko amakuru y'inkino twari twabateguriye kuri uyu mugoroba.
Nshuti zacu, ubu noneho Radio Ijwi rya Amerika irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igitunguranwa yabaye hagati y'Abanyamerika, Perezida Abraham Lincoln yarateye akamu Abanyamerika mu ijambo ryabaye kirangiranwa yashikirije ari mu gisagara ca Gettysburg, avuga ko umwidegemvyo utazo kwigira uzimangana. Amajambo yashikirije ico gihe yaratumye abantu benshi bayagendera kuva ico gihe gushika ubu. Muri abo bantu bagendeye ku mpanuro no ku majambo yashikirije harimwo imiliyoni n'imiliyoni z'intwaramiheto za Amerika zagwaniye umwidegemvyo w'Abanyamerika hamwe n'umwidegemvyo w'abantu bo mu bihugu bitandukanye vyo ku isi. Ejo ku munsi wa gatatu Abanyamerika bararuhutse kugira ngo bibuke abagabo n'abakenyezi bahoze ari abasirikare hamwe n'akamaro bamariye igihugu batibagiye ukuntu bitanze. Igihe cose abasirikare batanguye akaruhuko ku muzabukuru baguma babera akarorero keza Abanyamerika kuko berekana akamaro k'igihugu kirimwo umwidegemvyo. Akaruhuko ko kwibuka no guhimbaza umunsi mukuru wabo kaba kwigenekezo rya 11 y'ukwezi kwa 11 umunsi ingwano ya mbere y'isi yose yarangira mu mwaka w'igihumbi 1918. Iyo ngwano yagwanywe muri Aziya no muri Afrika yatumye amazinga ya Pacific hamwe n'amazi yo muri Amerika mu manuko atandukana nk'uko vyagenze mu bihugu vy'Iburaya aho iyo ngwano yabonetse nk'ingwano yo kurangiza ingwano zose. Yamara izindi ngwano zaciye zikurikira. Hanyuma mu mwaka w'igihumbi 1954 Perezida Dwight Eisenhower aca atanguza umunsi w'akaruhuko ko guha icubahiro no kwibuka Abanyamerika babaye abasirikare mu gihe cy'ingwano hamwe no mu gihe cy'amahoro. Leta Amerika irabandanya utwigoro gushika uyu munsi turi mu programme yo gufasha abahoze ari abasirikare kuronka akazi hamwe no kuborohereza mu kuja mu buzima bwa gisivile. Perezida Barack Obama avuga ko kwereka abahoze ari abasirikare icubahiro n'icyizero tubafitiye bivuga ko dutegerezwa gukora ibishobotse byose kugira ngo tubafashe kuronka akazi igihe bavuye mu gisirikare kugira ngo ntibazo kwigere biyumvira ku buzima bwiza bw'Abanyamerika bagwaniye bushora kuba indoto idashika kuri bo no ku miryango yabo. Yamara muri rusangi intumbero yo munsi mukuru no munsi mukuru wo kwibuka ingwano no munsi mukuru wo kwibuka insinzi ku rugamba hamwe n'abaneshejwe ku rugamba. Ntabwo ari umunsi wo gushira imbere politike ahubwo no munsi wo kwibuka usa n'undi uhimbazwa mu gihugu cy'Ubwongereza, muri Canada, muri Afrika y'Epfo hamwe no mu bindi bihugu bihimbaza abahoze ari abasirikare ku gikorwa cyo kwitanga baranguye.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu kanya gato cyane turaba dushoje iyi minota 30 ya mbere y'amakuru. Mbere yuko dusezeranaho, Aloyizi Bigirimana aratwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko rishobora kurungika inteko zo gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi mu gihe ubwicanyi butohagarara vuba. Ubumwe bwa Afrika nabwo nyene ngo bushobora kurungika abasirikare bacungera amahoro. Ku ruhande rwa Burundi, abategetsi babandanya guhumuriza amakungu ko atamucanga uri kuraka mu Burundi kandi ko atabwicanyi bikivunga bushobora kuba muri ico gihugu. Tukiri kuri inkuru kandi yo Burundi, nama ijeje umutekano ya ONU kuri wa kane hava itora itegeko ku Burundi, hazaba ari isaha zitandatu n'iminota 15 z'umurango hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I Burundi hazaba ari isaha 12 imwe murambabarira imwe z'ijoro n'iminota 15 mu Bujumbura mu Burundi. Mu gihugu cya Somalia, ingwano hagati y'imigwi ibiri yo mu muhari Al-Shabab yaradutse kuko iyo migwi itumvikana ku mugwi w'iterabwoba yoshigikira hagati ya Al-Qaeda hamwe n'umuhari ISIS. Sekretari wa Leta wa Leta Zunze za Amerika John Kerry kuri uno wa kane arafata urugendo ruzomushikana mu bihugu bya Tunisia, Autriche na Turkiya. Azokwitaba kandi inama izobera mu gihugu cya Autriche, aho abategetsi b'ibihugu bya Rutura, ishyirahamwe mpuzamakungu n'ubumwe bwa Buraya bazokongera guhura kugira baganire ku kibazo cya kazoza ka Siriya no kuraba ingene bonyarutse ibiganiro kugira intambara iri muri icyo gihugu ihagarare vuba. Irani isabwa guhagarika ibikorwa byayo byo guhohotera abamenyeshamakuru. Ivyo vyasabwe na Zaid Rad Al Hussein, arongoye ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu, ho Commissaire Audrey Delorme mu Gifaransa. Asaba Irani kureka kufunga abamenyeshamakuru no kubaha umwidegembyo mu gihe ico gihugu kiriko gitegura amatora y'inama nshingamateka mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uza. Iran ni kimwe mu bihugu bifise abamenyeshamakuru benshi bari mu mabohero, bakaba bashika kuri 45 nk'uko ONU ibishikiriza. Mu gihugu cya Birmania, Perezida Thin Sein w'ico gihugu yarakeje Aung San Suu Kyi, arongoye umugambwe National League for Democracy ku ntsinzi yari yatahukanye mu matora y'abashingamateka muri iyo ndwi. Atsinze umugambwe Union Solidarity and Development wari ku butegetsi urongowe n'abasirikare. Win Tieng avugira umugambwe National League for Democracy aheruka gutahukana intsinzi, yamenyesheje ko ministri yajejwe kumenyesha amakuru wa Leta yamwijeje ko biteguye gutanga ubutegetsi mu mahoro n'umutekano mu gihe umugwi ujeje gutunganya amahoro wotanga amatora murambabarira wotanga ivyavuye muri ayo matora. Ibiharuro biheruka gushikirizwa vyerekana ko umugambwe National League for Democracy waronse amajwi 179 ku ntebe 216 bahiganirwa muri ico kibanza, no kuvuga ibice 80%.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ibigano byacu birakomeza, ariko rero gemba yimbasezeho mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.